Murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Juti mwese muduteza matwi amakuru tuyahere inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Las Vegas muri Leta ya Nevada umugabo yarashe abantu bari mu gitaramo cy'umuziki hakica 50 agakomeretsa abarenga 400. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo harimo kudukurikiranira iyi nkuru. Fidel, amakuru amaze kumenyekana muri uyu mwanya, nagira ngo Fidel Niyongabo waduhe aya makuru ariko ntabwo araboneka ku murongo wa telefone. Tubibutse ko nyine ari radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu kanya telefoni zidukundira ndetse n'ibyuma birimo kudutenguha muri aka kanya, turabagezaho amakuru ku buryo burambuye. Ubwo rero mube mutwihanganiye, turaza gukomeza kubagezaho amakuru ya radio ijwi rya Amerika. Nk'uko nari mbivuze, ibyuma birimo kudutenguha, ariko turaza kubagezaho amakuru mu kanya. Amakuru nk'uko mubimenyereye yibanda ku Burundi, ariko tureba n'inkuru y'inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umwicanyi hishe yarayishe abantu 50 agakomeretsa abandi barenga 400. Hayo makuru rero turimo kuyakurikira. Ariko kandi no mu Burundi nk'uko mumenyereye kuri iyi saha tubagezaho amakuru avuga uko ibintu byifashe. Nagira ngo noneho tubanze, mbere yuko tujya ku makuru y'u Burundi, twizera ko ibyuma biza kudukundira, tubanze tuvugane na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Fidel, uranyumva noneho?
Ndakumva.
Uyu muntu yarayishe abantu 50 akomeretsa abandi barenga 400. Nagira ngo tubwire amakuru amaze kumenyekana kugeza ubu ngubu.
Kugeza ubu igipolisi mu gisagara cya Las Vegas muri Leta ya Nevada muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyesha ko uwo muntu yarashe abantu bari mu gitaramo cy'umuziki ku muhingamo wo ku munsi w'Imana cyahitanye abantu 50 ikomeretsa abarenga 400. Nicyo gitero gihitanye igitekerezo kinini cy'abantu mu mateka ya Amerika. Perezida Trump mu kanya yavuze ko icyo gitero ari ubugizi bwa nabi bw'agahomera bunwa. Umukuru w'igipolisi cyo mu gisagara cya Las Vegas Joseph Lombardo yabwiye amenyeshamakuru ko uwagize icyo gitero muzungu azwi ku izina rya Steven Paddock afise imyaka 64 yari kuri etaje ya 32 mu nyubakwa ikinigwamwo akamari yitwa Mandala Bay. Paddock ava mu gisagara cya Mesquite muri Leta ya Nevada. Iyo nyubakwa irabana n'ikibanza igiteramo cy'umuziki wa country abari baje kukirorera barenga 2022 barasiwemwo. Abapolisi binjiye mu cumba c'ihoteli c'uwo Paddock yagize ico gitero asanga yapfuye. Umukuru w'igisagara ca Las Vegas avuga ko bemera ko Paddock yiyishe ubwiwe. Igipolisi catoye inkoho zirenga 10 mu cumba ciwe c'ihoteli. Igipolisi kivuga ko Steven yakoze ubwo bwicanyi ari wenyine. Gifise imigambi y'ugusaka inzu yiwe, nk'uko rero tubivuze casanzeyo izo nkoho zirenga 10. Inyuma yaho igipolisi camenyesheje ko kitagikeneye umupfasoni carondera. Umupfasoni w'umugenzi wiwe wa Paddock ariwe muntu wenyene rero Paddock ikekwa muri ico gitero co kumunsi w'Imana. Imvo y'ico gitero ntiramenyekana.
Ntabwo rero bari bajya gusaka uwo mukenyezi, uravuga ko batari
babonye ko bitamukenewe kumurondera ko basanze uko babona ibintu ko ari Paddock ubwiwe wenyine ku giti ciwe yagize ico gitero.
Ariko amaperereza azakomeza.
Amaperereza azobandanya kubera abatora imvo kura gushika n'ubu ntibaramenya imvo iyo yakoze ubwo bwicanyi.
Fidel Niyongabo, urakoze cyane, ubwo ukomeze tukurikiranire aya makuru.
Urakoze.
Nchuti z'ijwi rya Amerika, mwakoze kutwihanganira ibyuma byadutengushye, ariko ndabona noneho aba ku buhanga bw'ibyuma bambwira ko byatunganye. Umubare w'abagororwa mu Burundi urakabije. Amaperereza yakozwe n'ishyirahamwe ry'abaharanira uburenganzira bw'imfungwa n'umurwi w'igihugu ushinzwe uburenganzira bwa muntu CNDH uvuga ko ubu muri gereza habarwamo ibice 250% by'abo zashoboraga kwakira. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura Eroge Wirikaneza aduhiye inkuru.
Amatohoza akozwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwa kutaya kazi na Munuseni Dashi yerekana kubu abafungwa mu gihugu cyose barenga 9,300 mu gihe amabohero afise ubushobozi bwo kwakira abatarenga 3,750 no kuvuga ku kibanza cyagenewe umunyoro rumwe ubukirimo n'imiburi batatu umuntu afatiye ku ijana amabohero arimwo ibice 250 ku ijana by'abantu Jean Baptiste baribonekeza umukuru wa CNDH yemeza ku ibitigiri bimaze igihe biri hejuru
ufite abantu bashika 1,910 bafunzwe icyo gihe rundi cyahindutse cyane muri imyaka ibiri bagenda bahinduka bava hagati ya 8,000 gushaka ku 1,010
baribonekeza atangaza imwe mu mvo zituma izo bitigiri bigwira
ama prison y'igihugu arashaje kugiye nka prison Gitega ngozi ziri mu zatanguye usanga zubatswe mu myaka ya 1,927 kuvuga prison imaze imyaka ishika 1,890 ibiri kirasaza ico gihe abarundi nibaza ko batashika 4,000,000 cyangwa 5,000,000 uko rero igitigiri cy'abantu biyongera mu gihugu niko n'igitigiri cy'abashobora kuba gukora icyahanyuma bagafatwa kiyongera uko kandi dutera imbere mu buryo bw'amatelefone bw'imiduga bw'amashuri n'ibindi niko ivyaha bigomba kuba sophistique hari nk'abantu usanga bafungiye ivyaha bitari kuba byarabaye muri iyo myaka mugabo uyu bisigaye yibaka kuko kera abantu bafungirwa inka kwiba inka canke ibitoke
abafungirwa ivyo byaha bito bito n'ishirahamwe ya VDP rihani hagati y'abafunzwe risaba ko bagabanuka Jean-Pierre Ninteretse n'umukuru waryo
icyo dusaba nuko duhereye kuri urya ariko aratohoza urubanza hariho ibintu bitabikwiye ko umunyororo bafata umuntu bakamutwara kumupfunga kuko umunyororo si ukiza mugabo nk'umuntu afatanywe igitoke akacha afatwa kimwe n'umuntu yishye umuntu yishye uwundi bose bagafungirwa ngaho bakamarayo imyaka na mirere bari ngaho atakibagira umva ibyo ubwo bwaha buto buto bukuye gukosorwa hakiri kare kuko umunyoro n'ubugenda gukosora uwo muntu afite ishaka nini yakoze aho nkacha nsaba aba bantu bajejwe ubutunganire procureur iyo bashiri abantu barabe kwa bantu reruma baba bakuye kuca bajanwa mu munyororo cyanke bakaraba ko icyo kintu bagirizwa kintu bashobora gukorera mu kibano bari hafi ntibagende kuzuza amabohero gusa
iki cyiyumviro baribonekeza gishimangira
CNDH nishobora gusaba leta ngo yubake ayandi maprizo icyo tubasaba nuko umuntu gufungwa byo bagake hariho ingingo ivuga yuko la liberté est la règle la détention est l'exception exemple anotanganiro yigi abantu bafungiwe yo twasanze abashika icya gatatu cyafungiye mu ruyigi ubu uyimenga abantu bafungiye n'amacina 5 hafi turafise amadosiye abantu bashika ijana barenga bari bakwiye kurekurwa ku ngingo y'ubutungane kubera ko ibyaha bagirizwa ari bito bito canke naho bashobora gukurikiranwa bataha canke bakwije cya kane cy'umunyororo kandi bifashe neza ushobora kubaha liberté conditionnelle bwa muri rusange ukavuga uti abantu nta byaha bikaze cyane birimwo boreko ariko kandi n'ubukene muri rusange bw'igihugu nk'imakamba na cankuzo nibaza ko amazi gihe kirekire abantu b'umutungane basaba ko baha uburyo bwo gufungira abantu hariya aye batarinze kubajana mu rumonge canke mu ruyigi ariko ugasanga uburyo ntibwakurikiye
mu kurindira ko ubwo buryo bukurikira ubushikiranganje bw'ubutungane buramaze gufata ingingo mu minsi heze umushikiranganje Melorantine Kanyana yazibwiye abashinga amateka
abantu bafungwa bazira ubusa twaratoye amastrategi adasanzwe ariho umugwi wamaho uko cyikwa cyukuraba mbega dakakwafunzwe afungiwe yategerezwa gufungwa uwo mugwi waratugiriye icegeranyo icegeranyo kihambaye cyane cyadutugice dufata n'izindi ngingo z'akamaro baratweretse bati twaragiye turagira inama mu mwiherero abacyamanza n'abashikiriza amanza twese twahapfuye dufashe amangajima umwe wese ku rwego rwiwe duca turafata ingingo duti ubunya procureur azokwama aca ku ibohero afungiyemo abantu iminsi yose rimwe kundwi yumvira abo bantu
izo ngingo zifashwe hageze ibice 59% kw'ijana by'abafungwa bari mu mabohero ariko ntibarengutswe imbere y'umucamanza Eroje Wirikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Eroje Wirikaneza ngushimire cyane kuri iyi nkuru tunyarukire noneho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi zigera ku 3,000 zarokotse ubwicanyi mu Kamanyora ho muri teritwari ya Warungu muri Kivu ya Majyepfo aho muri Kongo ubuzikambitse mu Kamanyora zirataka inzara kubera ko nta nkunga y'ibiribwa uretse ibyo bahawe n'ingabo z'amahoro za ONU zizwi ku izina rya MONUSCO ariko kuri ubu nabyo bimakaba bimaze gushira inkuru irambuye turayigezweho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo aho muri Kongo
Izi munsi z'abarundi zimaze ibyumweru birenga bibiri zikambitse mu tuzu kuduhema hafi rupangu rw'ingabo za Monisco zikorera mu Kamanyura zitangaza yuko zugarijwe n'ibibazo by'inzara ahanini yatewe n'uko amashyirahamwe ashinzwe gutanga ibiribwa kuri izi mpunzi ari nta biribwa yari yazigenera kubera yuko izi mpunzi zanze kubarugwa hakoresheje ikoranabuhanga. Françoise Ndayisenga n'umwe mu bahagarariye izi mpunzi zo mu Kamanyura avuga yuko badashobora kubarugwa hakoresheje ikoranabuhanga kubera imyizerere yabo ahanini ishingiye ku muhanuzi Zebiya.
Twebwe ntidushobora kwemera biometri, tufuma twemera tukishwa n'inzara kuko kuva na kera twamye tuvyanka. Ni naco gituma n'abagiraneza badashaka kutugarukirako. Mugabo twe tuguma twizeye Imana kuko n'ubundi nitanga vyose turazi bizo bitunganya izoca kuri abagira neza nyene iyo biometri bayihebe kandi bazotugaburira kuko nivyo bavyumvikana ingene twe twari tumaze imyaka ibiri n'igice twibeshejeho tutariko turasega hasere nta nakimwe yari yaradufashije twabeshwaho n'amaboko yacu. Ubu rero badukuye mu buzima twarimwo twabaye abantu atana kimwe bacishoboje amakungu ntashobora kuduheba leta ya Kongo ntishobora kuduheba kuko twari twibeshejeho. Urero twizeye yuko abantu bazova muri ivyo bintu byo kwiyumvira ko bagize biometri aho batugaburira bazobiheba bakatugaburira kugira abantu nibapfe bishwe n'inzara. Kuva twashika ngaha atari Monisco imaze kuduha utuntu twudufungurwa dukeyi nta wundi muntu turabona tugarukirako nta shira hamwe irindi turabona ritugarukirako. Urero abantu barashobora kwicwa n'inzara umwanya wari wose ko ntibagira ivyo bafungura kubera n'utwe twari twarimbuye twadusize mu mazu bimwe baravyivye ibindi navyo barabi twarabishoboye kubizana mugabo nivyo turiko turafungura byanaduheranye nta nivyo dufise tuzofungura mu misiza.
Mu mpera za kino cy'umweru nabwo ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi HCR ryatanze ibiringiti kuri izi mpunzi z'abarundi inkunga izi mpunzi ziri gufata nubwo imyizerere yazo igenda itera impungenge abaterankunga bifuza kuzifasha kuko ni inkunga y'ibiribwa bingana na toni 16 byiganjemo umuceri n'amasaradine Monisco y'Ibukavu iheruka kuziha. Izi mpunzi zugarijwe n'inzara zikaba zaranze kujya ibyo byo kurya ahubwo zihitamo kubiguranisha n'ibiribwa bihingwa n'abaturage b'abakongomani bo mu Kamanyura
nk'ibintu biri mu makopo ntibatuziyo byakorewe ntibatuziye ababikoze ntibatuzi ko byakozwe twebwe ico duca dukora turondera baratwara abasabye batwemera yuko turondera abashobora kutuguza turabihindukiza tukaguza bakaduha ibyo cyo gufungura n'abo tukaba
impunzi zikambitse aha mu Kamanyura zihuriza hamwe ko zijya rimwe ku munsi. Ibi bikaba bigora urubyiruko rwari rusanzwe rutunzwe n'imirimo y'amaboko aho ruhamya ko kwirirwa mu rupangu rufungiranye mu tuzu tw'uduhema bituma barushaho gusonza.
Twari dusanzwe twibeshejeho mu bintu byo kurima tugapatana ibipatane kugira ngo dushobore nyine kubirima baduha amafaranga twakoreye. Bamwe bamwe turabadariste turabataxivero abandi nabo nyine ugasanga baradandaza nico gituma ngaha ubuzima tubayemo turugarana urumva nk'ivyo bikorwa ntidushobora kuja mu ibarabara kugira ngo dushobore kurondera udufaranga two kwifashisha. Urabona ngaha turi mu ngorane nyinshi n'inzongorane zabaye ntidushobora kuja mu ibarabara bikunde urumva ubuzima bwarahindutse nka je nayimenyereye gufungura neza urabona nk'ubu nta fungurwa zikwiye ndonka.
Zimwe mu ngamba izi mpunzi zikoresha mu gusaranganya ibyo kujya bike zahunganye nuko zitekera hamwe hanyuma zikagenda zigaburira abantu babiri agasani k'ubugari n'ibishimbo ndore ko hari impunzi zari zahunze zidahunganye ibiribwa. Bedasi Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Kamanyura ho mu ntara y'Amajyepfo.
Bedasi Ngabo urakoze cyane kuri iyi nkuru. Ku wa gatanu w'iki cyumweru gishize ku itariki 29 uyu mwaka ukwezi kwa 10 umwaka 2017 ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu ryafashe ibyemezo ku gihugu cy'u Burundi. Ibyo byemezo byari bishingiye kuri raporo impuguke za ONU zavuze ko mu Burundi hakozwe ibyaha bikomeye by'ubwicanyi kandi ko n'ubu ugikomeza. Izo mpuguke za ONU zishinzwe uburenganzira bwa muntu zasabaga urukiko mpanabyaha mpuzamahanga gukora iperereza ku Burundi kuva mu 2015. Mu kiganiro muri Isanga mu kanya gashize mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagarutse kuri icyo kibazo cy'amaperereza batumire bari umushikiranganje w'u Burundi hajerwa gateka kazina muntu Martin Nivyabandi Leonard Nyangoma uyoboye umugambwe CNDD na Professor Deo Gratias Nkina Hamira numwe mu basesengura ibya politiki. Turabanza kumva ministre Nivyabandi avuga ukuntu leta y'u Burundi yakiriye ibi byemezo biri bibiri byaone.
Murakoze nkumbura abantu kugira abanzi baronke umuco twebwe leta y'u Burundi yari i Geneve hanyuma nuko mubizi ishyiramwe rya buraya ryari ryateguye ingingo ineguro y'ingingo bateza gushikiriza akanama kajejwe iby'agatya kazina muntu iyo ngingo bari bayiturungikiye ineguro yayo bari bayiturungikiye muri leta y'u Burundi turayikorera ko aba nkuko bigenda rero ibihugu byose usanga bikorera mu turere bisanzwe biba birimwo hari akarere ka Afrika, akarere k'Iburaya, akarere ka Aziya, ca karere ka Amerika iyo hari guca akarere ka Amerika y'epfo, akarere ka Buraya turagera turicara rero turabereka turasigura turabereka ukuntu ijya cyakazi na monokati yakaje imbere turabereka ijya raporo yakaje akanama kare karongo na ugeriguze kakoze bitarimwo biratomoye na kare twetwa twanayiyamirije tubereka yuko EUNID yari yakoze igikogwa ahubwo kuba gikoze nabi gusa kuko ibyarimwo wabona yuko bidahuye n'ukuri tukana turanabereka yuko na raporo yashikirijwe na kajya kanama kari kagezwe n'umuntu nabajya bahinga arimo bawugeriguze yakarongoye bimuye ibisanzwe biri muri raporo ya EUNID. Rero abanyafrika turabasigurira nabo baratwumva baje kutwumva bati niba ari uko bimeze rero reka tubafashe twumvishe bene wacu b'abanyaburayi yuko ijya ritoteza abariko barabagirira ibyo ariko barabakorera atari iby'ukuri atandi makomisiyo kuza kugira mankete akenewe mu Burundi turaje hamwe rero turabereka turanabwira ati nta n'ibindi bintu binakeneye kuko mu Burundi ibintu biriko biragenda bitera bije imbere mugabo barabatirika rero nta gihugu na kimwe muri Afrika nta kimwe Iburaya nta gihugu na kimwe muri Amerika n'ahandi kidafite ingwara z'ibyari n'iby'agatya kazi na Burundi barategura n'ab'ingingo rero bibaza yuko yoshimisha n'abanyabura tugahurira kuko byahora biko biragenda igihe bemeye
ariko iyo ngingo iyo ngingo abanyaburaya ntibayishigikiye ikintu mwibaza cyatumye batayishigikira
n'iki twaramaze indwi yose turiko turaharira ariko ukabona yuko hari akantu binyegereje cyane cyane icyo twabonye ni uko bari bashimikiye kujya mu gubabongera ikiringo turabakubera iki mushaka yuko babongereza ikiringo nta bindi bintu birebire bariko barashaka ntahegiye abarundi bahero cyangwa amakungu ahendwa ni uko bavuga ati reka ibyavuye muri iyo raporo bigende muri ya sentare mpuzamakungu abanyafrika nabo bakababwira ati no nta kintu kihari nta kintu kihari nta link nta liaison ihari hagati ya Conseil des droits de l'homme n'ibijyanye n'ibya CPI n'ibijyanye n'ibya Conseil de sécurité kandi twebwe rero reka tubashikirize ingingo ijyanye n'ibyofasha u Burundi babati ibije gufa kubafasha nimba ari amatohoza yo mu Burundi inzego za leta ziyakore bafadikanije nkumbura aho hantu bwo bibaza yuko abarundi baba baratinye baze babere ku buhinga bonya bwo kubikora neza
mu kanya gatoyi cyane rwose mushikiranganje mu kanya gatoyi ikintu mwibaza ko cyo bagituma ishyiramo ry'Iburaya rishaka ko inzira eka y'ugutohoza canke ko ivyo birego bija muri ya sentare mpuzamakungu hari ikintu mwibaza ko cyo bagituma ishyiramo ry'Iburaya yifuza cyane rwose ivyo bintu canke no kubera iyo shyiramo ry'Iburaya ribona amabi canke ubwishanyi bukorerwa mu Burundi
yafundi kije badasoze ariko baratwumviriza urazi icyo bita Conseil des droits de l'homme yasubirisha bita la Commission des droits de l'homme la Commission des droits de l'homme yavuye kubera amareta avuze yuko ariko bayigize igikoresho cha politique igikoresho cyo gucinyiza ibindi bihugu igikoresho cyo gutuma abandi werekana yuko umengo ntacho bamaze ahubwo ni uri gihanga cyane cyane ibihugu bya rutura
mushe nta nyangoma Leonard mbega nubwa mbere urwego nk'urwo rushikiriza ivyemezo bibiri bifise intumbero imwe ariko bifise inzira zitandukanye ivyo bintu mwa vyakire gute
akoze Frederic twebwe ku ruhande rwacu cyane cyane rwatavuga rumwe na leta ndi twavyakiriye neza cyane twavyakiriye neza ariko igihambaye nuko ikibazo cy'ubunyangwa cy'agateka kazi na muntu mu Burundi kitakintu kinyegeye ubu kirazwe bitewe n'ubuhinga bwa none bugezwe ko bwa gurukana bumenyi bitewe n'amashirahamwe ahandi agateka kazi na bundu yavutse mu Burundi kuva mu myaka 90 jewe ni mu bafashije gushinga igiteka ishirahamwe ryitwa iteka rero igituma ikintu dukeneye two na nifuza ko twoganira tworaba imisiguro iyihe yo yerekana igituma bafashe ingingo zibiri ngo zitandukanye cyangwa n'imagiriranire hanyuma nibaza ko Frederic nicyoroshe gusigura neza kugira abantu bacumve turabe icigwa twokuramwo ka Burundi ka Barundi ka Bunyafrika mumpa yakanya rero noshobora gutanga jewe isiguro kuko nabibonye ibyatumye bafata bashinga imigwi ibiri bitari ibikenewe kuko
kanamwe mosha na Deogratias Ntamira tubahakanya mutubwire isiguro muha ivyo vyemezo bibiri byashikirijwe mu ndwiheze n'urwego rwawo ni rujejwe agateka kazi na muntu duga kwijamo
ego cyane Federico nukuri izabaye mu ndwiheze ku Burundi ni mbonekarimwe n'ibintu n'isi yose itamenyereye kuronka amarizorisiyo abiri mu masaha atarenga 28 n'igitangaza ubwo ikibabaje cyane nuko cyane iyo yindi yaje kugira ngo ibuze iyindi gukora kuko ari zibiri yagoye kuzemera zose biragoye no guhitamo urahitamo imwe iyo nibaza ko bazava bakomboka abandi bakabisubira bakabyimbira kuko aho ni ibintu rero bitababoneke na rimwe ubu nta n'akarere bivuze dushobora gufatira koko bakarwaye ibyo aribyo byose ni igitangaza icyo rero umuntu yobonamye ni uko igenteguro y'abanyaburaya ishyigikira raporo yari yatanzwe rya komisiyo ya mbere ijya komisiyo ya mbere nayo irafite ingorane ikomeye cyane yerekeye ukuri nta kuri kurimwo urabyumva nibyo bituma Europeyeni ishyigikira yuko bayizi yongera ikiringo kugira ngo abe ariyo igenda gusubira kugira iyindi raporo urumva ntinasaba ntiyemera nuko bashobora batora n'iyindi komisiyo kuko abaje kugira ngo eto barahari bo basaba ngo barakomeze barwenyine bavuga bati hagire abandi nibo bavuga ati cyumvike abandi ntibogira ngo babikunde ibyo rero nk'uko umushakashatsi yagiye kubivuga aravuga ati icyarabaye igikoresho cya politiki kirimo akagaye kirimo abantu hirya no hino bakora ibindi bidatumbereye bakaribaza rero urabona nk'ubu ugiye kwiyogereza uko jewe nufata irya komisiyo ni ukuvuga irerekanye n'ukuri ubu komandire sinavuga ubuhe gito la faiblesse de decisive donc ntibashobora kugira ngo badesidone ibyo ya mbere isohotse ngo bareke ngo babure kuyemeza ubwo nyine bakemera ko hazi iyindi kandi iyo yindi batamaze kuyifuta hanyuma agatavuga birababaje cyane kubona umuntu agira iyindi murabyo bidemontare ikindi izo ngiye no kwita parisiyalite guhengama bavuga ko bakabona ko bari nabo bahengamye hanyuma ukabona abandi nabo batora ikintu ubabwiye ni abatora kubona batora uko hanyuma mu mwanya bagasubira agatora ukundi utabona ko aho ikintu cya liberté d'expression
aho
umuntu akora iki anashobora gukora ikintu ndetse rero byibaza yuko ibyo ari byo byose aho bigeze ubu irezolusiyo zibiri haba ku Burundi mbere no kuri komisiyo nyine ubwayo kugira ngo zigenda zemere zose n'imbese n'imwe bitabigorana kandi ubu nawe birabona ko byo nta bundi n'ubusinga ntahe burimo nta na gatoya
n'ubusinga
ntahe ivuguruza n'ubusinga cy'igihe cyacu
kaduhe n'ijambo abanywa banyu radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Juvenal mwiriwe neza Juvenal muri he Juvenal izina ry'ikirundi muri hehe mu kanya gato mu nyarutse cyane
ndi ikarusi nyarukere
izina ry'ikirundi ninde
Ndiyo nagomba gushyikiriza mu bijyanye na zirya resolution zibiri usanzwe resolution zibiri iyo zimaze kuba hariho abazemera hakaba n'abandi hariho abafise abemera resolution ya mbere hakaba n'abemera resolution ya kabiri rero mu bisanzwe naho batwigisha ngo muri Afurika ngo tugire demokarasi ubusanzwe novuga yuko resolution zidashobora gukorerwa rimwe kandi kuzishyira na application ni ikintu kigoye havuga nti cyo novuga yuko nimuwaye babonye yuko resolution ya mbere kubwo bipfuza itagiye mu ngiro hanyuma bakatabuga bati reka turabe twigo byori bakatabagira resolution ya kabiri nawo ubundi je nibaza yuko ko byogenda kose ubwo atorome nitandikiriza kuri kubaho nawo ubundi je nibaza yuko
Murakoze Juvenal icyumviro cyanyu gisa n'icyumviro cyashikirijwe na Professor de Gracias Nkinamira reka ariko tubanze duhe n'ijambo ubundi muri wanyu radio ijwi rya Amerika turagaruka kuri abashinga ntaye bagira icyo bavuze kuvyo mushikirije Juvenal miriwe neza Emile
miriwe neza Frederic
miriwe neza muri hehe izina gikirundi ninde
ndi Bujumbura
habo mukiza murafite ikibazo cy'icyumviro
ego gatonya nagomamera gucyumviro cyuko abatari bake bakunda kuvuga ngo isenare mpuzamafungo ngo yibasira ku Banyafurika n'ukuri nama na jenda bivuze ibyo birashoboka ariko nyakubahwa Frederico ubyuraraba umugabane wa Afurika n'ubu ndabisubiyemo umugabane ukunze kubamo ibyaha gusumba iyindi migabane yo ishika nk'itanu kuri ino nayo mpamvu usanga wa mugabane ukunda gutunga urutoki ama ngiye ko nakabazo no kwibariza abonya kubaho Martin Jabandi nabwo namwibarize kuri zigarizo cyo zatowe mbega abo babiteguriye kwemera ego nivyo zarabayeho kuko ugiye kubyihweza neza zose zirahuriza ko yuko mu Burundi ivyaha biba vyarakozwe nyamara maranumva bavuga yuko ngo itegeranisha bajya bahinga cyuba cyarimo mu bintu bidatomoye kandi mukaba nkako bagize amatohoza ku ruhande rumwe kumbure barahuye n'inkambamya kugira abashobore kuranga izindi nkuru ku rundi ruhande ariko nkamwibaza ati mbega icyo kitegera ibyo byegeranyo bibiri nako izo ntuzu zibiri zizokora amatohoza bariteguye kwakira amarizirita bazoba yawure bazokwemera kuyakurira ko
murakoze moshe ntahe Juvenal Emile ariko twababwira ko umushikiranganji twari twamutumiye mu kanya gato mu minota cumi ya mbere kugira duhe umuco ku kuntu leta yakiriye ivyo vyemezo bibiri ariko nkuko mwavyumvise ntituri kumwe turi kumwe nawe abashinga ntahe babiri twatumiye Professor de Gracias Nkinamira n'umushikira ntahe Nyangoma Leonard nabo nyene nibaza ko ico kibazo mwabaje bashobora kugica hirya no hino ariko reka tubanze duhe ijambo ade gracias inkamira agira icavuze ku byashikirijwe na Juvenal ibintu byashikirije ni ibintu namwe mwari mwavuze muce muja no kucimviro ni kibazo kibajijwe na Emile habo mukiza nduga kwijambo mukanya gato
ego cyane murumva Federico nabandi bari ko baratwumviriza buri za buri za America bakwiye kumenya yuko ntambe yikubye nyango yavuze cyangwa kuri Juvenal hanyuma Emile hariho nyango yavuze ati hariho agateza kazi na muntu mu Burundi karangamiwe kandi hakaba hariho n'ibihumbi magana atanu amagana ane na mirongo itanu by'impunzi biri hanze ndabwira ngo ihembe gatoya yuko muri ibyo bihumbi bibiri amagana ane na mirongo itanu wewe ntarimo ariko n'impunzi mugabo muri ibyo ibihumbi magana ane na mirongo itanu wewe ntarimo ngira ngo yibagire rero ko yari gushobora kuvuga n'abandi imbere yaho bariho imbere yaho uwo mu icyenda na gatatu akabiri kan'abandi abarundi b'impunzi ni benshi cyane bararengaho avuga abo muri bihumbi bibiri na cumi na gatanu gusa nabo nyine bariko baragaruka baba kera banabububu bariko baragaruka kandi birandikwa biravugwa ntibakiraba rero baravuga neza ko baje kandi no muri Tanzania baravuga babarungika no muri hasiferi barazana n'abandi bo muri miseri bangaha barabakira barabikira niba batari yuko ibyo by'uguharura ngo abo bantu bateza ngo ni kubangamirwa bwa kazi agatega kazi na muntu ari ingenzi cyane nagize kubivuga ejo bundi ndavuga ndi abahunze muri abo bose bagiye barondeye amapasi barondeye amaresepasi bagiye barondeye n'amahera muri banki rero mu guhunga nawe nyine arabizi twarahunganye mu guhunga nta minota mirongo itatu nari mvi ariko abahunga bariteguye baranamezi abandi na mapasi ndio bituma bakwiye kubitandukanya atari cyo kintu nuko ngaruka rero kuri uyu w'inkebikere Juvenal ibintu avuze nibyo cyane kuko amategeko abiri araba ikintu kimwe kuyashyira mu ngiro biragoye kandi naho ubura umuhinga gute biragoye kugira ngo uyashyire mu ngiro kandi ari ikintu kimwe mugabe kibabaje ngaha niko abo bandi bayatoye ari babandi batoye na yambere aho niho kiba igihe kuko utubona ko badafite ubwigenge mu gutora cyangwa iyo batoye badaca ku ngufu kugira ngo bashyigikire ku cyo bari batoye kare.
Cyari igice kiganiro muri isanga cy'uyu munsi, akaba ari naho dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Tubashimira mwese kwa mwateze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma hari Engineer Bill Barber afatanije na Fasil Gebehu, kuri mikorale Eugenia Mukankusi. Mukomeze kugira ibihe byiza, mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.